Muteza matwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibicyenda na FM 95 n'ibice biri mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi. Niyedirwa mu basuza kandi mbayikaze makuru yacu kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Fideni Yongabo nanje ndabaramukije kandi tabayikaze mu makuru yacu.
Ndakeka ko rero ko bigaragara ko bagiye kubona igisubizo kubahanga, yaba ari ukumvisha Jacob Zuma kwegura, yaba se ari ukumubwira ati ugumyeho gatoya, ndetse ko ntabikeka, ariko uko bigaragara igisubizo kiri hafi kuboneka.
Uwo ni umunyarwanda Joseph Twahirwa utuye mu mujyi wa Cape Town muri Afurika y'Epfo, aravuga ku bibazo byugarije ishyaka ANC riri ku butegetsi.
Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres yanebaguye bikomeye cyane umugambi wa Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza wo guhindura ibwirizwa shingiro mu bishobora gutuma aguma ku butegetsi mu kindi kiringo cy'imyaka 10 cyangwa irenga. Umwezi Amerika Donald Trump yakiye neza ivyuko imirimo ya leta ishobora kugagwa hamwe n'inama nshingamateka na nkenguza amateka bitoshigikira imigambi yiwe yo gutunganya gushasha ivyerekeye abimukira.
Uyu munsi abimukira magana bakoze imyigaragambyo imbere ya ambasade y'u Rwanda mu gihugu cya Israeli yo kwamagana icyemezo cya Israeli cyo kwirukana impunzi z'abanyafrika. Aya makuru n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi turayagarukaho mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Uyu munsi abimukira amagana bakoze imyigaragambyo imbere ya ambasade y'u Rwanda mu gihugu cya Israeli yo kwamagana icyemezo cya Israeli cyo kwirukana impunzi z'abanyafrika. Amakuru dukesha ibinyamakuru bitandukanye byandikirwa muri Israeli avuga ko bamwe mu bimukira bari bitwaje ibyapa byanditsweho amagambo ashyira mu majwi u Rwanda no kurusaba kutemera kwakira abimukira. Amwe muri ayo magambo aragira ati Kagame ntabwo turi ibigurishwa. Umunya Eritrea Thomas w'imyaka 29 umaze igihe cy'amezi 11 afungiye ahitwa Holod yasabye Leta y'u Rwanda kudashyira umukono ku masezerano na guverinoma ya Israeli yo kwakira izo mpunzi. Yagize ati aho koherezwa mu Rwanda nzemera gufungwa. Ku cyumweru ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka bya Israeli byatangiye guha impapuro z'integuza impunzi zigizwe n'abanyeritrea n'abanyasudani. Ku rubuga rwa Twitter kuri uyu wa gatatu, minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wa Israeli Ariye Deri yamaganye amakuru avuga ko izo mpunzi zizahura n'ibibazo ubwo zizaba zoherejwe mu kindi gihugu kitari icyo zikomokamo. U Rwanda rukomeje guhakana ko rwasinyanye amasezerano y'ibanga na Israeli yo kwakira abimukira abanyafrika. Indi myigaragambyo kuri za ambasade z'u Rwanda yo gusaba ko u Rwanda rutakwakira abimukira yari iteganyijwe mu yindi mijyi irenga 15 ku migabane y'Uburayi, Aziya na Amerika ya Ruguru.
Konkuru yerekeye Burundi, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres yanebaguye bikomeye umugambi wa Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza wo guhindura ibwirizwa nshingiro mu bishobora gutuma aguma ku butegetsi mu kindi kiringo cy'imyaka 10 cyangwa irenga. Ivyo vyatangajwe n'itororokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa Agence France Presse uno munsi kwa gatatu. Itangaje ko abari mu migwi y'abatavuga rumwe na leta n'amashyirahamwe adaharana inyungu za politike mu Burundi bategereza kugira uruhara ku ngingo iyo ari yo yose igendewe guhindura ibwirizwa nshingiro. Ivyo kugira ntibitume haba iyindi ntambara mu gihugu. Muri raporo yashikirije urwego rw'ishyirahamwe ONU rujeje kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres amenyesha ko ari uburenganzira bw'igihugu cigenga bwo guhindura ibwirizwa nshingiro. Yamara avuga ko igikorwa gikomeye nk'icyo giterezwa kugigwamo uruhara n'abanyepolitike bose bashobotse kandi bikaba mu buryo bwumvikanywe ko. Biteganyijwe ko urwego rwa ONU rujeje kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi ruganira ku cegeranyo cy'umunyamabanga mukuru Antonio Guterres ku itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri.
Perezida Jacob Zuma wa Afrika y'Epfo yongeye kugira ibiganiro na Vice Perezida Cyril Ramaphosa byatumye benshi bibaza ko yaba ari mu nzira zo kwegura ku butegetsi. Ramaphosa watorewe kuyobora ishyaka riri ku butegetsi ANC mu mpera z'umwaka ushize yasohoye itangazo rivuga ko bagiranye ibiganiro by'ingirakamaro kandi byubaka na Perezida Zuma. Yavuze ko mu minsi itari ya kure bazabagejeje ku gihugu imyanzuro y'ibyo biganiro. Zuma w'imyaka 75 amaze imyaka 9 ayoboye igihugu. Benshi bemeza ko ubutegetsi bwe bwaranzwe na ruswa no gusubiza ubukungu bw'igihugu inyuma.
Radio Ijwi ry'Amerika, Washington DC. Kuyindi nkuru ijanye yangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Donald Trump yakiye neza ivyo ku mirimo ya leta ishobora kugwanya kugagwa muri antunga hamwe inama shinga mateka na nkenguza amateka bitoshigikira mu mugambi wiwe ugutunganya gushasha ivyerekeye abimukira. Perezida Trump yatangaje ko yoba ari intambwe ikwiriye. Ivyo Perezida Trump yabitangaje ku munsi wa kabiri igihe yari kabonana n'abajejwe kubahiriza amategeko. Perezida Trump yarashimikiye akatari gake kuvyaha bikogwa n'abimukira igihe cyose yari kavuga kuvyerekeye gutunganya gushasha ivyerekeye abimukira. Yatangaje ko badahinduye amategeko yerekeye abimukira ubugizi bwa nabi bakora buzobandanya bwiyongera. Yatangaje ko ivyo bitabaye bazokugara imirimo ya leta. Akama ka Perezida Trump kugara imirimo ya leta kabaye mu gihe bitekanjwe ku mugambi w'ikiringo gito utegekanya amafaranga leta ikoresha urangira ejo kwa kane igihe cy'isaha zitandatu zo mu ijoro. Imirimo ya leta yarugawe mu kiringo cy'iminsi itatu hagati mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Bwari bubaye bwa mbere imirimo ya leta yugagwa kuva mu mwaka w'2013.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Uwahoze ari umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika Papa Benedigito wa 16 aravuga ko arimo gusoza urugendo rwe ku isi. Mu rwandiko yanditse rwasohotse mu kinyamakuru cyo mu Butaliyani, Benedigito wa 16 yanditse ko ari mu minsi ya nyuma y'umutambagiro ugana imuhira. Muri urwo rwandiko yashimye cyane abamwandikiye ubutumwa bamwifuriza isabukuru y'imyaka 5 amaze asezeye ku ntebe y'ubutungane. Yagize ati "Biranshimisha iyo abantu banditse bashaka kumenya uko mbayeho muri iyi minsi yanjye ya nyuma ku isi." Kuva yeguye uyu mukambwe w'imyaka 90 wabaye umushumba mukuru wa Kiliziya mu gihe cy'imyaka 7 yibera i Vatikani. Abamuba hafi bavuga ko nubwo afite ikibazo cyo gutambuka mu mutwe we hagikora neza.
Tugaruke muri Afrika ho Morgan Changira umunyepolitiki atavuga rumwe na leta ya Zimbabwe yagenye Nelson Chamisa kuba umuyobozi w'agateganyo w'umugambwe Movement for Democratic Change mu Funyapfunyo MDC. Abategetsi b'umugambwe MDC batangaje ko Chamisa umwe mu vyegera bitatu vy'umuyobozi wa mugambwe azorangura amabanga y'ukuyobora uwo mugambwe gushika Changira yagarutse mu gihugu avuye kwivuza kanseri muri Afrika y'Epfo. Abategetsi b'umugambwe MDC bavuga ko ibindi vyegera bibiri vy'umuyobozi uwo mugambwe nabo nyene bari muri Afrika y'Epfo. Morgan Changira muri kigiye afise imyaka 65 yatangaje ko mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze w'2017 afise indwara ya kanseri. Iyindi nkuru yerekeye Afrika, umuyobozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe inkino za Olympic OIC Thomas Bash yatangaje uno munsi kuwa gatatu ko akarere ka Afrika gashobora kuzokwakira inkino mpuzamakungu za Olympic zo mu gihe cici mu buzoba bubaye ubwa mbere mu mwaka w'2032. Ivyo yabitangaje nyuma yo kwishyirahamwe OIC ryemeje imigambi yo guhaka ryo akarere ka Afrika kukwakira inkino mpuzamakungu za Olympic zigiriza kane z'abakiri bato zizoba mu mwaka w'2022. Umuyobozi w'ishyirahamwe OIC Thomas Bash yizeye ko izo nkino z'abakiri bato zizotuma kimwe mu bihugu byo muri Afrika gishikiriza imigambi yo kwakira inkino mpuzamakungu za Olympique zo mu gihe cici zo mu mwaka w'2032 cyangwa mu mwaka w'2036.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amakuru yacu kuri uyu mugoroba tuyahere mu gihugu cya Kenya, aho umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi Miguna Miguna yaraye yirukanywe mu gihugu asubizwa muri Canada aho asanzwe atuye. Leta ya Kenya iramushinja guhemuka kuko ari mubarahije Raila Odinga uyoboye ihuriro NASA. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza uri Nairobi muri Kenya.
Miguna miguna yurijwe ndege ya kompanyi ya KLM ivi Nairobi saa 6 z'ijoro yerekeze ya Amsterdam mu Burundi imbere yo kubandanya aja muri Canada kuri uyu wa kabiri vyabitekanijwe kwa janwe imbere y'umucamanza ariko ntivyakozwe gutyo naho yashikanywe muri sentare ntiyajanywe imbere y'umucamanza ngo yisigure mu ijoro niho leta ibikishije kubushikanganje bw'intware hagati mu gihugu yemeza ko afashwe icyemezo cyo kurungika miguna miguna muri Canada leta imwagiriza ko yihakanye ubwenye gihugu bwa Kenya ahitamo bwa Canada aho yasaba passport nshasha ya Canada ku itariki ya 16 ukwezi kwa gatandatu mu 2017 ariko ntigera asubira gusaba ubwenye gihugu bwa Kenya abikishije mu nzira zizwi n'amategeko ku rubuga rwa Twitter rw'ibinyamakuru vya leta kuri uyu wa kabiri mu ijoro banditse bati miguna miguna asubijwe muhira sentare yasavye ko arekurwa none umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yumviye amategeko arenza kana muri hitike y'indege mutahani muhiriwe ariko bamwe abanyamategeko bo muri Kenya bemeza ku insiguro ya leta idafashe na gato kuko miguna miguna asanzwe afite abavyeyi b'abanyakenya bakavuga ko bitari bikenewe ko arinda gusubira gusaba ubwenge bw'igihugu bwaho yavukiye kuri uyu wa kabiri bamwe mu bashingwa manza baroye ku rukiko rw'ikirenga kurusaba gufata ingingo yo kumugarukana ubona ko nawe asanzwe ari umwe muri bo umushingwa manza Mutura Kironzo Junior ni umwe muri bo aha yari imbere y'umukuru w'urwo rukiko
Mr. Miguna Miguna, my lord, was cleared to contest as a governor in Nairobi.
Agira ati, Miguna Miguna nyakubahwa yari yemerewe kwitoza ku giti cy'umukuru w'igisagara cya Nairobi, yitonzwe ingingo ya 99 y'ibwirizwa nshingiro. Ntiyari kwemererwa adafite ubwenge gihugu bwa Kenya. Ntiyari babonye ko atari umwene gihugu. Ibi byose ni urwitwazo rwo kutaza imbere yanyu. Mutegerezwa kubyanka kuko yaba umunyakenya cyangwa uwundi muntu imbere yo kwirukanwa, abanza guca mu ruki. Nikubwizwa nshingiro ivuga niba hatigeze imanza za ngonda gondo uyu munsi no muri kahitse insiguro yazo nyayo ni Ruka Kimaru umukuru w'urukiko rw'ikirenga yafashe icyemezo cyo guhamagaza abategetsi bafashe ingingo yo kwirukana miguna miguna bategerezwa kugira indahiro izokwemerwa mu butungane nk'ivyagirije
The director of immigration major general Gordon Kihalangwa must swear an affidavit to indicate under what circumstances
umuyobozi mukuru w'igipolisi kijejwe imbibe general Gordon Kiharangwa ategerezwa kurahira avuga igituma yaretse bagatwara umuntu sentare yari yasabye ko arekurwa iyo ndahiro itegerezwa kuba yadushikiriye kuwa munani ku kwezi Joseph Boynet nawe umuyobozi mukuru wa polisi na George Kinoti atwari igipolisi kijejwe amatohoza bategerezwa kurahira berekane ikibuza badahanwa mu kutubaha ingingo y'ururukiko basabwe kwiyizira ubwabo imbere y'ururukiko kuwa 14 ku kwezi saa 3 z'agatondo
in person before this court on 14th February 2018 at 9 a.m.
Maitre Mutura nawe yibukije ikindi kintu cyamukoze ku mutima
More importantly, my lord, I'm glad that I'm appearing before you today.
Ikomeye kurushanya kubahwa ndahimbawe kuza imbere yawe uyu munsi. Kuko 2008 uwitwa Muhammad Sirat nawe yarirukanywe urubanza rutaracibwa nyakubahwa warabihagaritse. Iyo mfura yahavuye umushingamateka ariko leta ya Kenya yari yavuze ko ari igicibwa ku butaka bwayo. Ibyo ntabwo bitaniye n'ibyashikiye miguna miguna. Miguna miguna yari hagaritswe mu ijoro ryo kuwa kane rishiri wa gatanu w'indwi heze agifatwa leta yamwagirije kuba ku isonga ry'umuhari w'abagumutsi kurwanya leta NRM National Resistance Movement kandi ko yiyise umujenerali wawo ikindi yakurikiranwako nuko yoba yari yemereye ko ari we yarahije Raila Odinga nk'umukuru w'igihugu cya Kenya kuwa kabiri tariki 30 z'ukwezi kwa mbere 2018 Inyuma y'umunsi umwe gusa Odinga yimitse uwundi mugabo TJ Kajwana umucamanza w'umukiko rw'ikirenga yamurahije yari yahagaritswe n'igipolisi yaraye umunsi umwe gusa mu gasho arekurwa banje kuri hadabu y'amadolari 500 y'Abanyamerika Eroje Burika neza Nairobi ijwi rya Amerika
urakoze Eroje kuri iyo nkuru imyidogo ni myinshi kubihereza ikinyobwa Primus santilitiro 72 mu gisagara cha Bujumbura kuko kuva aho kidogerizwe ibiciro kitarasubira kuboneka badandaza ico kinyobwa bo bavuga ko bakora bahomba kuko ari cyo cabazanira abagura benshi mu ihinguriro ry'ibinyobwa Brarudi bavuga ko habaye ingorane y'amacupa basaba abihereza ico kinyobwa kuba barihereza Primus santilitiro 50 ngo kuko ari cyo kimwe niyo ikenye byinshi kuri iyo nkuru tubibaze umenyesha makuru w'ijuru rya Amerika Raymond Nzimana
Naha makaziye y'ibinyobwa bya Brarudi aterugwa haba ku madepo canke mu bubare butandukanye henshi mu gisagara cha Bujumbura usanga ataka inyobwa cha Primus santiritiro 72 kiba kirimo ikinyobwa kizwi ku izina Gikieri kandi benshi bavuga ko gikundwa na benshi abadandaza bo bemeza ko aragahombo kuko ico kinyobwa cyabazanira abaguzi benshi
tuba badandaza batoya Primus niyo nico kinyobwa cyane cyo gisoka cyane paraporo izindi zose uje wese akubaza Primus meme naho usanga yunguka make irasoka cyane ugasanga urose ngene uriha ndu yabandi nawo kara ngene wibeshaho ngene uburi hishye umukozi byose nuko nyine
jico mbona nimba bihari niba bisohore kuko ntitumenya ko biriyo cyangwa bitari nimba bitariyo naho navyo nyene bavuga ingorane barabe ngene ivyo byeri byose kuko nivyo bisanzwe nico kinyobwa cha mbere nazo ko cyo bakinyobwa mu Burundi
ico kinyobwa cyatanguye gukena kuwa mbere ukwezi kwa kabiri 2018 cyatumye abacihereza bihereza izindi nyobwa abani bamwe twasanze mu kirabo cy'ikigo kiratiro mise viva bemera kunywa ico batahora banywa
ntayindi opsihari nakiheri nahatoyi gihari nakiheri gihari mahewe
nako ni bakakoza na basho
none habuze ipajere go ubuzi biharagara y'imikubi bugace habuze kiheri kinini tugire gute gaye urabuga tu
none bajo ni kiheri n'icyo
kimwe none lega
n'ase primo
ndugire ne lega hagupfuno musi opejo
mu gihe ku madepo twaciye ko bemeza kwico kinyobwa bagisavye bahabwa ibitangana nivyo bahora baronka nkwahora asaba ikazirira na 50 ubaronswa izitarenga 50 ivyo bigatuma nabo batanga bike kuba barangurako mwihinguriro y'ibinyobwa Blarudi bemeza ko ikibazo bakizi remishimire mana umuhanuzi mu byo kumenyesha makuru muri iyo hinguriro avuga ko habaye ubukene bw'ibidaje
kungingo ya gatanu baravuga yuko Blarudi idugira igiciro kugira ngo ishobore kuronka amambaraje cyane se ajya macupa yo gushiramo asanzwe ari make muri stoke yacu iryo tangazo rero ryabaye kigenekerezo rya mbere ruhuhuma no munsi turi kigenekerezo gindwe nuko ko ntiharagera igihe dushobora kwegeranya uburyo bukwiye kugira ngo dushobore gonka ayo mambaraje cyane se ayo macupa y'amasantimetero 72
naho yemeza ko icyo kibazo kiriko kiratorerwa inyishu vyihuta kuneza bihereza ico kinyobwa uyo muhanuzi asaba abanywanye bico kinyobwa kuba barihereza Primus ya santiritiro 50 mu kurindira ko ico kibazo gitorerwa umuti
ibutse abari ko baratwumviriza yuko ijya Primus y'amasantiritiro 50 ihari kandi hose kandi ifise akanovera cyo kimwe n'ijya Primus y'amasantiritiro 72 ariko kugira ngo dushobore kunezereza bano bari basanzwe bakunda Primus y'amasantiritiro 72 n'izo ngingo rero zafashwe zo kuduza kwa amafaranga ijana kugira ngo turonke amacupa kwiye nuko guva ejo kumugoroba nuno munsi turi kumwe bariko baragerageza gukwiragira izihari hirya no hino aho dusanzwe dufise amadepo mu gihugu
ikinyobwa Primus santiritiro 72 cyadugwije cyonyene amafaranga ijana kuva kuwa mbere ukwezi kwa kabiri muri uno mwaka kuva kuri uyo munsi cyaciye gikena aho kibonetse mu gihe cyakuwe ku 1400 gishigwa ku 1500 amafaranga y'amarundi kigurishwa ku mafaranga renze ayo yashinzwe aho twakibonye bakigurisha 1600 ahandi naho 1700 bagasigura ko ari uko babikura kure yaho bacururiza ibujumbura Remonzi mana ijwi rya Amerika.
Urakoze rero makuru ya nkuru. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR ryatanguje umugambi ugusaba imfashanyo ku isi zo kwitaho impunzi z'abarundi. Iryo shyirahamwe rivuga ko rikeneye amafaranga arenga imiliyoni 391 n'umwe z'amadolari y'Abanyamerika kugira rishobore kwitaho impunzi zirenga 430,000 muri uyu mwaka w'2018. Inkuru tugezwaho n'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claven Yonguru ari Arusha muri Tanzania.
Mu itangazo ryo shirahamwe gitaye impunzi HCR ryashize habona rivuga ko atagikozwe vuba n'amakungu ikibazo c'impunzi z'abarundi gishobora kwibagirwa burundu. Iryo shirahamwe rihamagarira abagira neza bose kongereza inguvu muri ico gisata co kwitaye impunzi z'abarundi zahungiye cane cane mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko. Rivuga ko uko izo mpunzi zibayeho ubu bitubahirije amategeko mpuzamakungu kubera ubukene bw'uburyo, ariko kandi iryo shirahamwe risaba abafise ico boterera bose gufasha kugira ngo bikunze izo mpunzi zitahuke mu gihugu c'amavukiro. Yemeza ko muri umwaka w'ibihumbi 2018 gusa hakenewe amafaranga arenga miliyoni 391 z'amadolari ya Amerika na yarenga miliyaridi igihumbi y'amarundi. Ayo nayo fasha impunzi zirenga ibihumbi 430. Ico gisata ca ONU kimenyesha ko ubu gifise uburyo butarenga ibice 21% gusa vyayakenewe. Ibice birenga 85% vy'izo mpunzi baba mu makambi y'impunzi. HCR ivuga ko kubera uburyo buke imfungurwa zagabanijwe kububakira amazu akomeye vyarahagaze hamwe hamwe, abanyeshuri ni benshi, amashuri nayo ni make, hamere no kwitaho rero amagara yabo ngo bicumbagira. Uwo mugambi wo gusaba imfashanyo ugamije guha impunzi ibyo zikeneye byose mu buzima bwabo bwa minsi yose, hako ziba nk'ibicibwa canke abahabwa udukorotse nk'uko iryo shirahamwe ribitangaza. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 abarundi barenga ibihumbi 400 barahunze kubera umutekano muke niho nyango ry'agateka kazi na muntu nk'uko iryo shirahamwe ribandanya ribivuga. Muri uwo mwaka w'ibihumbi 2018 HCR rivuga ko giteze ko impunzi zongerekana gushika ku bihumbi 500. Muri abo rimenyesha ko harimwo abahunga ibya politike n'abahunga inzara, abenshi batumbera ibihugu bihana urubibe n'u Burundi gusaba ubuhungiro. Igihugu ca Tanzania nico cakiriye benshi muri abo abarenga ibihumbi 250, hagakurikira u Rwanda rwakiriye abarenga ibihumbi 89, ibihumbi 44 nabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe mu Buganda hari ibihumbi 40, hakiyongera ko n'abandi bake bake bari muri Kenya, Zambia, Mozambique, Malawi hamwe na Afrika y'Epfo. Mu mwaka uheze w'ibihumbi 2017 impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi 61 barahungutse, abenshi bavuye muri Tanzania mu ikambi ya Nduta. Naho biruko HCR ivuga ko hari n'abandi bagumye bahunga ariko ku rugero ruto. Mu mpera z'umwaka uheze nyene intumwa yari yaserukiye leta y'u Burundi mu biganiro bihuza abarundi yarusha Terrace na Iraja wo mu bushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu yahamagariye n'abasigaye inyuma gutahuka.
Ariko nabwo gutera kamu n'abandi bose bari mu Rwanda, mu Buganda, Tanzania n'ahandi, nabo genye ko turi ntambwe kugira ngo bashishikare gutaha kuko hari amahoro n'umutekano, baze turime twahiye gucaca no kuri turabahumurije. Ariko tugasaba kandi n'ibihugu bimwe byo mu karere ko byoborohereza, mu Rwanda ntibaborohereza, batuvugisha kuri kuko ushatse gutataje mu kinyegero biheza bikamugora gushika mu kwezi kwindi twatumaze kwakira abashika 300 bavuye imahama, mugabo baza batorose kugira uyimenye aca kwereka kije gukorashere iba yaramuhaye. Urumva ko ari kibazo nibareke uko amateka mutaba kongu aratomoye iyo umuntu yahunze hanyuma agashaka gutaha no kurenganzira bwiwe yihuta
umutekano wabo muri tegeko.
Hamaze kuza barenga 200 nta numwe yidoga. Murakoze.
Zimwe muri zo mpunzi zihamagarirwa gutahuka twavuganye ziri mu makambi y'impunzi muri Tanzania zabwije ujya Amerika kuko zitaratekanirwa kugira ngo zihunguke.
Uhunguka ni ugushaka k'umuntu. Yeki na hanene dusaba no kugabe na mbeto kumva kigihugu kiratekanye, hanyuma bakatwemerera yuko umurashike mu gihugu nicyo yari mwo kazo bishikiramwo. Hariho nk'abantu turi kumenya rugusu baturetse kw'inyigisho y'u Burundi n'abafite icyo n'ikintu bakora nyine bashobora kugiye gushikiramwo.
Urebye kujya kuntu abantu baguma banyururwa hirya no hino, uko kuntu wewe bakwiyumviriye baba bakwishe, wewe bakwiyumviriye batani iterambere na rimwe ushobora kubakora ahantu urumva nyatadiswe nibyo n'umuhitigagaze kuko ni wowe uhunguka atana kimwe uzokora.
Na HCR ivuga ko ataragira ko ihimiriza impunzi gutahuka, ariko ko ubushatse gutaha ku bushake bwiwe rimworohereza. Ni naho iryo shirahamwe rifatira mu gusaba ibihugu bibanye vy'u Burundi kudasubiza inyuma impunzi yovyitura isaba ubuhungiro. Pierre Clavier ni inkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Perezida Jacob Zuma wa Afrika y'Epfo yongeye kugira ibiganiro na Vice Perezida we Cyril Ramaphosa byatumye benshi bibaza ko yaba ari mu nzira zo kwegura ku butegetsi. Ramaphosa watorewe kuyobora ishyaka riri ku butegetsi ANC mu mpera z'umwaka ushize yasohoye itangazo rivuga ko bagiranye ibiganiro by'ingirakamaro kandi byubaka na Perezida Zuma. yavuze ko minsi itari ya kure bazabagejeje ku gihugu imyanzuro y'ibyo biganiro. Zuma w'imyaka 75 amaze imyaka 9 ayoboye igihugu, benshi bemeza ko ubutegetsi bwe bwaranzwe na ruswa no gusubiza ubukungu bw'igihugu inyuma. Mu kanya gashize navugaye n'umunyarwanda Joseph Twahirwa, amaze igihe muri icyo gihugu akaba atuye mu mujyi wa Cape Town. Natangiye mubaza imvano y'ibibazo Zuma akomeje guhura na
iyo witegereje neza usanga ikibazo ari urusobe, ntabwo cyoroshye na gato, gifite amapfundo menshi. Urabona Perezida Mbeki wariho mbere, umwe Zuma yasimbuye, niba mwibuka neza muribuka ko ishyaka rye ANC ryamuhamagaye akavaho atarangije term. Ibyo byatumye agenda n'ipfunwe ku buryo niba wibuka neza nawe yari yarashatse kwirukana Jacob Zuma wari umwunganiye ari vice president. Hanyuma ubugombeki yaragiye, ariko mu kugenda kwe yagiye akubita agatoki ku kandi, nkaba nkeka ko ari mu bantu nawe bagiye barya runono uriya Jacob Zuma avuga ati nanjye nza azaza nk'uko navuyeho. Ubwo rero umuntu yagukurikira ntabura kubona amakosa. Rero nk'umuntu wabaye perezida w'igihugu afite abantu benshi akorana nabo, afite abantu bamwemera, bafatanyije rero bagiye babona amakosa, kandi kuko amakosa arahari. Fundo rya kabiri, urabona uriya muryango witwa BRICS, hari China, hari Russia, hakaba na South Africa na India, bashyizeho umuryango nyine wo kwiteza imbere. Hanyuma bagerageza no gushyiraho banki, iyo banki ukabona ko ihangayikishije abantu bagendera kuri Banki Mondiale na IMF. Abo rero nabo bo kuri iyo bloke ya IMF na Banki Mondiale, biriya bihugu bya West byakaje umurego mu kurwanya ibyo bihugu mvuze. Fundo rya gatatu ni ruswa yagaragajwe n'uriya mudamu Madonsela wari ushinzwe public interest. Hanyuma uwo Madonsela yakoze raporo avuga ko habaye icyo bise state capture, ni ukuvuga ko igihugu mbese cyaguzwe cyangwa se cyafashwe. Bakavuga ko bari abahinde b'abacuruzi b'abanyemari bitwa ba Guptas, ko bakoranshye mbese ruswa yabo igiye kurinda muri iki gihugu, ndetse berekana ko nta muntu ubona umwanya mu butegetsi bw'igihugu atabanje kubanyura.
Ikigaragara nuko hagati mu ishyaka barimo kugerageza ko Jacob Zuma yavaho yeguye. Ibyo biganiro birakomeje hagati ye ndetse na perezida w'ishyaka ANC Cyril Ramaphosa. Ibyo biganiro murabona hari icyo bizageraho ku buryo yakwegura ku giti cye, igihugu kigakomeza nta kibazo kibaye?
Ndakeka bishoboka, kuko burya ishyaka ryabo ni ishyaka ririmo abantu b'inararibonye, ku buryo mbese urebye natwe Abanyarwanda twari dukwiye kubigiraho, bafite maturite politiki. Ndakeka ko rero uko bigaragara ko bagiye kubona igisubizo vuba aha ngaha, byaba ari ukumvisha Jacob Zuma kwegura ntihabe umuvu w'amaraso utemba, yaba se ari ukumubwira ati ugumyeho gatoya, uretse ko ntabikeka, ariko uko bigaragara igisubizo kiri hafi kuboneka.
Abantu bakwibaza ko n'ubusanzwe yari ari muri manda ye ya nyuma, kuki batategereza akayisoza?
Fondo nakubwiye nyine hari les acteurs, hari abantu nakwita les acteurs principaux nyine basa nk'abari kwenyegeza umuriro. Abo bantu rero biragaragara ko bafite imbaraga nyinshi, bafite imbaraga, bashyizemo amafaranga, bashyizemo imbaraga nyinshi kugira ngo Jacob Zuma atazarangiza manda nawe. Uburyo bitaboneka nibyo byinshi, kandi nibyo bihindura ibintu cyane cyane.
Hanyuma se ubona ari ingaruka bizagira ku ishyaka riri ku butegetsi ANC mu matora y'umukuru w'igihugu ataha?
Byanga byakunda bizagira ingaruka. Ni uko andi mashyaka ashobora kuburiraho akavuga ati biragaragara ko mwarimitse umuntu wazanye ruswa mu gihugu, ibintu byageze wa Ndabaga, none muri kampeni bakavuga ati rwose nyamuna ANC muyiveho, nta kishoboye, nta kintu kizatugezaho. ibintu nk'ibyo nyine cyangwa se akarishobora kuzabona amajwi menshi kubera nabo bavuga ati dore mwatugaga ko twanze kuvanaho Zuma none twamuvanyeho bigaragara ko twe rwose dushaka ko igihugu gitera imbere bakumvisha abaturage ko rwose rikirishya karikomeye ryo kwizera.
Joseph Twahirwa, umunyarwanda utuye mu gihugu cy'Afrika y'Epfo, ukabukurikiranira hafi politike y'icyo gihugu, ndagushimiye cyane kubw'akanyu ha Radijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Anshuti, ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Tubashimire kuba mwadukurikiye muri studio ya gatanu hano mu Washington. Mwari kumwe nanjye Edirwema
na Fidene Niyongabo. Tubashimire rero kuba mwaduteze amatwi, tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu Radijwi rya Amerika. Thank you.